Nzamba
Nzambira Samirana.
Amakuru na Alama Juste Baringa.
Mwishi wa gata tu, geni kezo inja milongiwi na kane, kwezi nukwa rusama, mwakani mbi na milongiwi na gata tu, tarawa mkije nchuti wa genzi wa hajiwe nzamba gateka kawe, tarawa haeni kaze mmaku, tugira tuashikirize, na ya zako wadizuwe ni jingo, nguru jikulikira. Iganyo yuhuza warundi wose, niyo nyishu nyakuru ishura gutuma warundi wa suiza hamge, ama wala gata sagara, ukoni kuinumida sandu, mwijanyi na gata kazi na monu, ahanura warundi, unaza kuhikikira, mwitango ya soi, nyimaikuona na wangu warundi. Harabanyero bari barungururizwa mu yandi mabohero bavanwa mu ntara ya Gitega kwera biyamiriza igandaguwa ryakorewe umwe muri bo bikozwe n'uwitwa ko ajeje umutekano ishiramwe akate Burundi gasaba kumushikiriza amanza kiziganze bafatiye dosiye mu ntoki kumushikiriza amanza wa Senayi ishiramwe amanza ya Gitega ahengamye kwera ubucuti afitanye n'uwagize icyaha. Duzwa gibiciro mu ntara ya Ngozi n'ingaruka kwibura igitoro by'ubwoko bwose ngo haraheze indwi zibiri byibonekeza muri iyo ntara abanyagihugu bagasaba ko icyo kibazo cyose reginyisha mu kanya idoni.
Inzamba
ano makuru tuhere muri no nkuri ciye ku masonga ikiziga cy'umugabo imyaka yababa 40 azwi ku izina rya Bigimana yahora aba ku mutumba Murama zone rugari komune n'intara ya Muyinga caratuye mu gatondo kuri wa kabiri mu ruzi ruvubu nguko amakuru ava ku mutumba Murama vyemeza. Amakuru ava mu ntara avuga ko batazi imvono imvano y'urupfu rwa Bigimana yandi masoko yo ku mutumba wa Murama amesha ko uwo mugabo yoba yagumiye mu ruzi ruvubu ashoye ibiyeri mu gihugu ca Tanzania. Igiziga cha Bigirimana kikaba cakuwe mu mazi n'abajeje intwaro bafadikanije n'abakozi b'ishyirahamwe ritabare imbabare kwa huje amakuru avuga kandi ko ikiziga cyanyinya kwigendera Bigirimana cyace gishyizwa umuryango kugira ahambanwe iteka. Makuru ajyanye na gateka kazi na muntu abanyero 36 ni bamaze kwimugwa mu ibohero rikuru rya Gitega batwagwa mu yandi mabohero yo mu gihugu kuva aho hagandaguriye umunyoro urazwi ku izina rya Leonidas Ngendakumana yishwe akubiswe n'abagenzi we. Makuru ava muri iryo bohero avuga ko abo bimuriwe mu yandi mabohero arabitwa ko wabi ari incabwenge batemera ibyakorewe umunyororo yishwe rw'agashinyaguro. Ninguru ya Jamari ndabashinze
kuva iryo bara riguye mu ibohero rikuru rya Gitega ibintu ihinduka ku munota abanyororo basa n'abaciye ubwenge banse yuko Jafet Atibu yari mu bagandaguye ronda asubizwa mu ibohero mu bandi banyororo atabanje guciribwa urubanza ku mabi ico caha yakoze bakaba baciye batangura kwimurirwa mu yandi mabohero. Amakuru abanga mu ibohero rikuru rya Gitega atumenyesha ko abimuwe iruhande y'ukuba ari incabwenge ari abantu basanzwe bafise aho boshikana amakuru y'ibibera ngaho mu ibohero rikuru rya Gitega. Abambere bimuwe bagera ku 22 bakaba bimuriwe mu ibohero mu ryo mu ntara ya Murambya abasigaye batwagwa mu ibohero ryo mu ntara ya Ruyigi. Tivyagarukiye ngaho kuko n'abandi bashika kuri 14 bakaba bamanukanywe mu ibohero rikuru rya Mimba. Muri abo harimo babiri bahoze ari abagwanyi ba FDD bakoreye muri zone za Kinama na Kamenge bazwi ku mazina ya Tungimana Leondas batazira Muporo yakoreye muri zone Kinama be na Savimbi yakoreye muri zone Kamenge. Aya makuru abandanya avuga ko Jafet Atibu asanzwe atari umunyororo asanzwe ngaho mu ibohero rya Gitega kuko ngo asanzwe akora ibyo yishakiye. Uwo Atibu ngo niwacuruza ibinyobwa mu ibohero haba inzoga canke itabi ibyo byose akabikura inyuma y'ibohero ataco yinona kubera ashigikiwe. Inyuma yaho aciriwe urubanza ubu ngo yibera hanze y'ibohero. Ayo makuru isoko ryacu ribandanya ritubwira yuko ngaho Igitega ngo wahoze atwari kambi y'igakumbu Colonel Miros n'undi munywanyi w'umugambo MSD azwi ku izina rya Rugona Mugabo Daniel nabo ngo bashobora kwimugwa umwanya wose kuko ari bo basigaye babonwamwo ko babangamiye abatwara ibohero rikuru rya Gitega kubera icyo kibazo kirangwa muri iryo bohero uruganda kwa radio Inzamba turashobora kuronka kuri telefone urongoye iryo bohero kugira ngo atange umuco kubiriko birabera ngaho mu ibohero asanzwe ari wajejwe.
Arakoze Jean Marie ndabashinze abanyoro bimwe mu ibohero rikuru rya Gitega bajana mu yandi mabohero ngo nakindi baziza taruko basabye yuko abagandaguwe mugenzi wabo buhanwa n'ubutungane. Ibyo bivugana Jean-Claude Ntiburumunsi yarongoye igisata cy'amategeko muri Akate Burundi asa mushikiza manza cyo gutunganya umushikiza manza kizigenzo wa Repubulika gufatisha kibazo mu minwe uko umushikiza manza mukuru wa Sentare sura mu manza mu ntara ya Gitega hengamiye ku wakoze ico cyacubwicanye kubera ubucuti bafitaniye tega mbatwi Jean-Claude Ntiburumunsi.
Ku nyishu y'ibyo ubuyobozi bw'ibohero rya Gitega bufatanije n'ubuyobozi bukuru bw'amabohero mu gihugu eka mbere harimo n'ukuboko k'umushikiza manza mukuru akukira Sentare sura mu manza ya Gitega bace bihutira fata ingingo yo gusohora abanyororo bavuga ngo nabo bikete ko bagumura abandi babiruka barabirukana muri iryo bohero babarungika mu mabohero atandukanye mu gihugu. Eka mbere bamwe bashitse iyo barungitswe bashikira mu bihano byo gupfungwa bugaraniwe ahantu hatoyi hatwovuga nko mu bohero rya Mpimba bashikiye aho bugaranirwa aho bita muri Maison Rouge naho bita muri Tingitingi aho batarekuriwe kubonana n'abandi banyororo eka mbere batanarekuriwe nuko hagira uwuza kubara. Iyo nyifato rero y'abatwara amabohero mu gihugu n'umunsi iradutuma twibaza ibibazo bitandukanye bega ni kuki ha gukurikirana abantu abo bicanyi kugira ngo umuryango w'umuhisi uronke ubutungane bera ikiba cabihutira cyane kuza guhana abo bantu ariko basaba ko ho ubutungane rega ko bari gushaka gushigikira abo bicanyi bakoze ibyo ko bari kubatera ubwoba abanyororo kugira ngo ntihagire usura gusaba yuko ubutungane bwokora kuri iyo dosiye y'uwo mugenzi wabo yagandaguwe barorera. Twebwe rero ibyo tubona nuko umuyobozi w'ubuhero rya Gitega yoreka ibyo byiterabwoba ahubwo agaha ubutungane abanyororo kubyo ariko barasaba kandi birumvikana yuko abantu bagandaguye umuntu bariko baramuraba bariko babibona atohava ngo babagarukane muri bo kuko haba bimenyera bakabananya bakorana yandi mabi. Turasaba kandi yuko umushikiranganje w'ubutungane kambere n'umushikiriza manza mukuru wa Repubulika bogira ico bakoze kugira ngo ubutungane bwiganze muri iryo bohero cane cane yuko tubona yuko abanyororo canke abandi bakurikirana hafi ibyo dosiye bavuga bati biragoye ko hogira ikiva muri ayo matohoza na burya umwe mu bakurikiranwa muri iyo dosiye asanzwe afitaniye ubushuti cyangwa imigenderanire n'uburiko arakurikirana iyo dosiye kuvuga umushikiriza manza mukuru wa parke ya Gitega kukira Sentare esubira mu Imana.
Umushinga manza Jean Claude Ntiburumunsi ajeje igisata cy'amategeko mu ishyirahamwe Akate Burundi abarundi bambagwa kurengera ibatandukanye byose bagasubira ku masezerano y'amahoro y'Arusha kamugategwa n'intumwa idasanzwe irabijanye na gategaze na muntu mu Burundi mwitangaza yashize wabona kuri uno wa gatatu Fortine Gaeta Zongo asaba leta y'u Burundi kutiyugarira ko igatanguza ibiganiro byubaka kandi bihurikiyemo bose kugira habe ukunywa hagati y'abarundi. Ibi byo tangazo tubigwa na Pierre Gahungu.
Muri iryo tangazo intumwa idasanzwe irabije agateka kazi na muntu mu Burundi amenyesha ko bigoye kwemeza yuko mu Burundi harangwa amahoro mu gihe ubutungane butigenga ngo bwuzurize bose mu gihe hakirango abarundi baharugwa mu bihumbi bakiri mu buhungiro mu gihe hakibura ubwigenge mu bikorwa by'amashyirahamwe adaharanira ibyiciro bya politiki aho ibimenyesha makuru n'imigambwe bidakora mu bwigenge n'abamenyesha makuru babandanye bafungwa bahugwa gukora umwuga wabo. Iyo ntumwa idasanzwe mu bijanye n'agateka kazi na muntu irerekana ingene Burundi aricyo gihugu cya Afrika gusa gifunze umumenyesha makuru w'umukenyezi Lorian Irangabiye akaba yaranashyiriwe gufungwa imyaka 10 ahugwa kuvogera imbibi z'igihugu. Fortuné Gaeta Nzongo asaba yuko abategetsi batogarukira ku majambo gusa bagashira mu ngiro n'ibyo bavuga kuko ibibazo by'imibano ubutunzi na politiki bikihari. Kubwiye ntumwa idasanzwe mu bijanye n'agateka kazi na muntu ibona ko ikibazo cy'u Burundi gisa n'ikiri ku kiribagirwa ari naho Fortuné Gaeta Nzongo mu gusozera iryo tangazo abona ko ari nkenerwa ko abahagarariye amasezerano ya Arusha aho akavuga ubumwe bwa Buraya ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ubumwe bwa Afrika umuryango wa Afrika y'ubuseruko n'umuryango w'ibiyaga binini gushigikira no gufasha u Burundi mu mugambi urama wo kunywanisha Abarundi no kubahiriza agateka kazi na muntu mu nzira zose.
Pierre Gahungu na urakenuwe nyuma ya kakaruhu kwa gato tushatua andaniza na makuru mwevuwa mugisata chutunzi.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umvirizi radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Mugisata chutunzi mwuraru kwa gigi hugu muna ya Ngozi indi zivirizi aruma nyatagi turo chaba icho mugo kwa gaisase change mazutu kiwonece. Yo kiwonece haza inicha nikize kigashagihera munguri kizi ichiro vyo kuyunguza muna la ujamu indi visani vjadu zewa nyegiru wagasaba leta gutore umuti ikibazo cy'ibitoro kidasiba kubatera ingorane y'ibiciro ku isoko. Inkuru tuyibaza mugenzi wacu Karindusare.
Bamwe bagendesha imiduga bavuga ko bazugaraniye mu mpangu kubera kubura igitoro. Bavuga ko haheze indwi zibiri kitaboneka yaba essence canke mazutu. Hagize ikiboneka ngo kimara umwanya urumerumara kuko gica gihera. Umvirize umwe mu bagendesha imodoka.
Aha kubatatse yose ingozi. Hakindwi zibiri atagitoro kiboneka. Nduwa mjisi njenda kwa njenda hanyuma kuita se yoko jami vo malo atubie ko inza kuuza hachiye imisi tatu imoto kazira kuita se nungu nani maria mba ziki to zana nani mwini imisi kawisa.
Abidoga sabagende shama modo kagusa nabi yunguruza wavuka kwa itike ya duze
yukubwa muna uja mwini yukio za duze mwuchi uzo mbura mbatisi mbesuna witanu ilongiwe hushua kumano hukuja mwinga Jawaran ini boleh cari nani, boleh kucing nari cari cang. Dia tidak gosip dengan yang konon.
Radio Inzamba, itu kasih kurung muda juga serta cuba tunjuk muri orang ada, kugira anggo agri cabi vuzeko.
Karena itu sabar rakod desa, nemu shogi serta cuba tunjuk tunggal jareta, nihinu shogu sonera, muda gigu nawe, agamal gua gup kuri kingira, muku gendera matego kuri gigu jasih dengan Gabriel Ushiri, arongo ye, ishiramu oluko muri guanya giturir ini sesuatu jema tunggu jareta. Mukiganiro haya bamesha makuru kuri wa gatatu asaba shimitse barongoye igihugu gukora abanyagihugu bisunza amategeko kuko ari nabo babahemba kwezi guheze kurikira Gabriel Rufyiri.
Iyo amategeko adashizwe imbere mu bintu byose iyo itunga ryiguriza kingiwe usanga ibyo turi ko turakora byose bidashobora mu ngingo ya 39 y'ibigwa shingiro. Iyo ngingo ivuga yuko itunga ry'igihugu ari ntakomwa komwa itunga ry'igihugu rigomba kubahirizwa. Hanyuma bagaca bavuga bati mu gace kayo ka kabiri k'iyo ngingo itunga ry'igihugu umunyagihugu wese afite itegeko ryo kurikingira ubujyononye wese agomba kubibazwa kandi umunyagihugu wese agomba kubigiramo uruhara mugabo ntibisigura yuko inzego z'igihugu zitaba zifisura nizo zifite uruhara rwa mbere ariko gituma twese tugomba guhamagarirwa kugira ngo dushobore gukingira itunga ry'igihugu. Urashobora kuba gusanga umuntu wari wese ariko yimbi barabara ngaho ariko arazimba ibyo barabara iryo rituraba twese kuko byubakwa n'amakori n'amatagisi y'iwacu nicyo gituma twese duhamagarirwa kurikingira. Erega bajya bakuru bajya twita ngo nabakuru mwari wese ko ijambo ryiza n'abasuku bajya n'abasuku baradusukurira bavuze bakoze ibitari ibyo twe bisho dukora gusa kizira ko tubatuka muri ako mvuga ati wewe nyakuba wakoze amakosa ya naya 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 nicyo ndaguhemba ejo tubahemba izo mwari mubi uko tubahemba nicyo gituma mbere n'imishahara yabo hajya bagomba tugomba kuyimenya sinyamba mutari mubi ibwizwa shingiro rero ryatomoye neza ingene umuntu wese uruharaguye ibyo no kubimenya bavuze rero da primauté du droit nuko amateka ava hejo hanyuma abantu bose bakaba mu amategeko nuko bavuze rero federal chose publique mu ijambo rimwe icyo tugomba kumva nuko amategeko agomba kuba hejuru yacu hama webwe n'abakuru bose bakaba munsi y'amategeko atari mwavuyeho nige gucaje bishobora gutera imbere.
Ni kuri no jwijya Gabriel Rushyiri dushye dusozera no makuru mwakoze mwese bakora dukurikira namwebwe mwese mwadufashe kurengera no makuru ala majesté barengana n'abashikirije nkabandi yifuje kuranirwa mu byanyu no mu banyu.